Hii ni Radio Ishwit Amerika. Radio Ishwit Amerika i Washington DC mu Kirundi na Kinyarwanda shuti mwese mu ruteza matwi ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fide Niyongabo kaze mwese mu biganiro byacu tubafitiye kuri isa
twajushitemo nk'itoni na 45 z'ibigori itoni na 20 z'imyumbati ni mure 11 n'amakonteri byose byahiye ni gare rya ririmo
uwo numwe mu batakaje bidandazwa byabo mu muriro wadutse mu gisagara cya Muyinga mu Burundi inkuru nayo ni makuru tubateguriye turagaruka ko mu kanya gatoya amakuru yo mu karere mu Burundi kuruno wa kane amasoko atandatu aherutse gusanurwa yashikirijwe cyese na meri ya Bujumbura naho imigenderanire hagati y'u Burundi n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya itifashe neza kuva mu mwaka wa 2015 mu majambo yashikirijwe umuryango w'ubumwe bwa Buraya wagumye utegwa amashugwe kukaba nkako ayo masoko yasanuwe kumfashanyo y'imiliyoni zirenga 4 z'amafaranga y'amanyaburaya ibindi kuri inkuru tumvise mu menyesha makuru y'ijwi rya Amerika Fidelite ishatse
ayo masoko akwiragiye mu mihinga itandukanye yo mu gisagara cya Bujumbura yose hamwe uko ari atandatu yarasanuwe kiretse igirindwi iri mu Ruziba yubatswe gushasha iyo nayo imikomine ya Muha zone Ruziba umuntu ku gisagara cya Bujumbura ari naho habere ibirori by'ubushikirizi cyese ayo masoko yatangujwe no kugenzura iyo soko ya Ruziba mu byo twabonye kandi bitayimenyerewe ni uko muri ayo masoko hubatswe amazu y'ikosorero azofungirwamwo abakoshereje mu isoko ikindi twabonye ni uko muri ayo masoko hatekanijwe uburyo bwo gukinga impanuka cyerekezo zijyanye n'umuriro usanzwe ubangamiye amasoko mu Burundi aho rero ibyo basugira ngo bakinge impanuka harimwo amabombo ari imbere mu masoko ayo nayo akaba ari ku miringoti ifite imetero zirenga 20 ayo masoko yatangiye gusanurwa mu mwaka 2015 yabitekanijwe ko ibikorwa bimara hagati y'amezi 4 gusha ku mezi 7 yamara ibyo bikorwa byo gusanura ayo masoko byaramaze imyaka irenga 2 nuko gisagara cya Bujumbura Fredimbonimpa yabijeje ko byateze kubera ko ari inzitizi bagiye barahura muri ibyo bikorwa natashatse kudondagura izo nzitizi izo arizo kuva mu 2015 habaye hako guhirikwa ry'ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubwa Buraya yaratitutse aho leta y'u Burundi yatunganye imyerekano agatari gake mu gihugu cyose yo kwiyamiriza umwe bwa Buraya nabo bita abakoloni aho bagiriza umwe bwa Buraya gufata umugongo abashatse guhirika ubutegetsi hamwe n'abahungabanya umutekano byongeye mu mezi y'ukwezi kwa 6 mu kiganiro avuga izindi nzego za leta bahaye amenyesha makuru umuvugizi wa leta Philippe Nzobonariba yadonye urutoke umwe bwa Buraya ko ariko bikora dindiza ibiganiro bihuza abarundi biko yabera iya Arusha mu gihugu cya Tanzania ariko rero naho biruko kuri uno wa kane mu biro by'ubushikiriza cyese ayo masoko uko ari indwi ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya ryatewe amashugwe
ku izina rya leta y'u Burundi tukaba tubereyeho akaryo ko gushimira bimwe bivuye ku mutima ibihugu bigize uwo muryango kuko ariyo byatanze ubwo buryo bwose bwakoreshejwe kuri izi nyubako mu mfashe rero tubaha amashyi menshi cyane n'ingoma
ngani ni hagati mu gihugu Pascal Barandagiye aho yasaba abanyagihugu bari muri ibyo birori gushimira umwe bwa Buraya mu kwigisagara cha Bujumbura Fredimbonimpa na wenyene arakura ubwati
nshimiye kandi ibihugu bigize umuryango urayi intambwe dushitse ku uyu munsi rero tuyikesha imigenderanire myiza n'ubucuti buri hagati y'igihugu cyacu n'ibihugu bigize umuryango w'Uburayi kuko uburyo bwakoreshejwe bwavuye mu mfashanyo ibyo bihugu byahaye igihugu cyacu
waserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya muri ibyo birori wewe yibukije ko bazoguma bashyira imbere imigambi yerekeye abanyagihugu Wolfram Vita
l'Union européenne soutient de manière continue
Umwuga buraya buzoguma bufasha abanyagihugu barundi ibisata bitandukanye nk'icamagara y'abantu, uburimyi, amasoko ndangaguvu, kubaka amabarabara no gushigikira imigambi yo kumbatira amahoro uburundi burimwo. Mu isanurwa ry'ayo masoko, umwuga buraya bwateye amafaranga y'abanyaburaya arenga imiliyoni 4. Twibutse yuko imyaka irenga ibiheze umwuga buraya bwasokoye akarenge mufashanyo bwaharabuha leta y'u Burundi. Amafaranga butanga asigaye aja mu migambi ije y'iterambere ry'umunyagihugu. Twibutse kandi ko ayo masoko aheruka gusanurwa ngwera ku gisagara cha Bujumbura agizwe n'isoko yo mu Kinama hamwe no mu Ngagara, nayo muri komine ya Mukaza hakaba hasanuwe isoko yo kwijabe. Mubona ku gisagara cha Bujumbura muri komine ya Muhanaho hasanuwe amasoko yo mu Kanyosha, ku Musaga, Kinindo hamwe n'iyo mu Ruziba yaciye yubakwa gushasha. I Bujumbura Fidelite yishatse icyo gya Amerika.
Urakoze Fidelite kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi ibicuruzwa bigizwa hanini n'ibifungurwa hamwe n'ibindi bikoresho bifite agaciro gaharugwa mu miliyoni 200 vy'amafaranga y'amarundi vyaraye bihiye bidatokombera mu gisagara ca Muyinga. Uwo muriro wadutse mu kibanza ciharijwe n'isyo aba hahishirije ivyabo bavuga ko uwo muriro waturutse ku muyaga nkuba wa Rejidezo. N'inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Aho bita ku mamashini Asia hafi y'isoko nkuru ya Muyinga niho haraye hadutse umuriro. Karagahinda ku banyagihugu bahahishirije utwago.
Ageze sanduku z'icyo tumbaza amaju telefone cyo burya ibintu byayogeje ahi ko kuza turaba dushitse ngaha twasanze ibintu byamaze gusha. Aha twamaze guhumba ibintu tegeye uko bingana. Twari dushitsemo nk'itoni nka 45 z'ibigori, itoni na 20 z'imyumbati, nimure 11 n'amakonteri byose byahiye n'igare rya riri rimwe. Cyose twatakumbe urabona ko n'amabati yose n'amasaka n'icyo babika mu nga n'ibiharage n'iminzani cyose nari cyo nakimwe cyasigaye ngaje cyahira no kwari umunyota.
Agahinda kari kose no kubasanzwe batunzwe n'ubuzi baronka buri munsi muri ico kibanza.
Unye ni umuntu agiye kwishwa n'inzara kwari ko twarodera buratiyo kuva igihe kinini cyose tondera ubuzima ngaha nandi hantu twari ko turarongerera atarahanye nta handi muntu afise arondere
nta hanye hari handungiye umuryango. Bujya nanishize mu toni 5, 3 z'ibigori na 2 z'umwumbati. Ni mashini temwe no kudufasha nyine kubera tuza guhera. Nuko byose byahiriye mwo.
Abasiyere muri icyo kibanza bagize ishyira hamwe rirongowe ni witwa nta wibagira Lili Shaban. Uyu avuga ko ingaruka mbi z'iryo sanganya zimaze gutandukira n'ibindi bisata nk'ibohero n'amabanki.
No kumenya neza yuko ngaha banki nayo nyene yari hazeye akunguko kuko benshi ngaha bakoresha amahera ya banki. Aha hari hatunze imiryango myinshi, abanyagihugu benshi, intara zose duhana imbibe burya zose zasumira ngaha. Rimwe na HCR yatwikorako canke PAM ikatwikorako nabo nyene bakaza gusumira ngaha. Nk'ubu twari ko turagaburira abanyororo ngaha muri prison, urabona ko n'akazi kaciye gahagarara, bari bamaze kuronka udutoni tubiri twonyene, ibindi byose byahiye. Urumva n'abanyororo bagiye kwicwa n'inzara kwese.
Kuri icyo kibanza twahuriye na buramatari w'intara ya Muyinga Aline Manirabarusha. Uwo mukenyezi yaraje kuremesha abahagiriye ivyago. Yabwiye ibya Amerika agaciro ngereranyo k'ivyahatikiriye.
Twashitse turabona ko nuka ibintu bitari bike, baravuga yuko bahiriye nk'itoni nka 5 z'ibigori, 45 z'ibigori, janju, z'imyumbati, iminzani 24, imashini zo gusya 11, itoni imwe y'ibiharage umwene gihugu yavuga yuko yanga ko batumwiba ari yaje kutubitsa ngaha, baravuga ni toni 3 z'uburo hamwe n'ikinga ry'umwene gihugu. Bagaharura bo ati turavye uruhombo dufise byo bari n'ibihumbi birenga canke biri munsi y'imiliyoni 200.
Uwo mutware aratera kama bagira neza.
Nagahinda rero mu bene gihugu urabona ko benshi bari bafite imitahe, bagaburira abana babo, babona ko nawe uriko babona bari mu gahinda. Kuraje naho badandaza benshi usanga ari amafaranga baraguranye muri banki, kandi banki yoyo iguma ishaka kuguma yunguka nuko nyene. Tubwiye tugatera kamo abagira neza umwe wese abishoboye yuko bagarukira ko kurabona yuko ari ibintu bibabaje kandi biteye agahinda.
Twarondeye kumenya icyo uwo muriro uba waturutse ko niko kwegera umwe mu barara izamu muri icyo kibanza.
Umuriro je najewe nabyutse mu ijoro nyine nsanga inzu imwe yamaze gufatwa, sinzi ngo waje uku nta muntu azi ukuntu byagenze. Icyo twakoze twasohotse nyine turatabaza.
Uwo munyezamu ntazi icyo uwo muriro waturutse ko, iyo amaraso bujya wiwe ntatekeranye.
Umuyaga nkuba bamaze kuwurungika mu masaa 6 waje ari mwinshi n'umuyaga waruhari wa insinga rero za zoba zakomanye umuyaga nkuba rero ucuraduka siri ku ikiraduka umuriro rero ucuraduka hanyuma mu nyuma rero insinga zimaze kurekurana hariya anye hejuru igiti kiguye n'inzu zo hefa zaciye zifatwa umuriro ucuraduka cyane kandi cyo kibazo twigeze kukitura umushefu wa Regidezo kijanye n'icyo giti cyo bagishaka guhenura
mu gisata cya Regidezo imuyinga bavuga ko ari kurindira bizova mu matohoza ari ne manira barusha yarongoye intara ya Muyinga avuga ko icyo kibazo agiye kugishyira mu minwe yabo cega
bo baravuga ati umuriro cyo tubona byo wavaye insinga za Regidezo kandi baravuga yuko bari barakivuze yuko iyo poto yo hindugwa mugabo nini yahinduwe umva ari abene igihugu barashaburiye Regidezo ko bavuga ati yataba batayiwe bikora kibikare n'ivyari guheza ngo byonone kare nuko babitubwiye ngahaye tuzogerageza turondera umuyobozi wa Regidezo tumubwire ingene byagenze hanyuma ngo bazomenya ingene bizaza bakabiraba
abahishyurije ibicuruzwa vyabo muri uwo muriro nta numwe yibutse kubishyirisha mu mashyirahamwe y'ubwishingizi buramatari w'intara ya Muyinga asaba abacuruzi kwidukira gushyira ibicuruzwa vyabo muri imwe nayo mashyirahamwe kugira babikingize impanuka imuyinga mu buraruko bushyira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarulinze ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amabi akoregwa abakenyezi yabaye umurengera mu kambi impunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Kongo mu ntumbero yo gutuza ayo mabi impunzi zigera kuri 30 zikaba zahora mu nyigisho umumenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo muri Kongo atubwire byinshi kuri iyo nkuru
Ayo mahugurwa yateguwe n'ishyirahamwe rya SVH Solidarité de Volontaires pour l'Humanité rikorera muri territoire y'Ifizi akaba ari mu rwego rwo gukangurira abayobozi bo mu nzego zitandukanye zo mu nkambi n'izo hanze y'inkambi uburyo bashobora kugwanya no gukumira ihohotera rishingiye ku gitsina rigenda rigaragara mu nkambi no hanze yayo iri hohotera rishingiye ku gitsina rikaba rigaragara muri iyi nkambi rinyuze mu nzira zitandukanye nk'uko byagiye bisobanurwa na zimwe mu mpunzi z'abarundi zari zitabiriye amahugurwa yaramaze iminsi ibiri yabera kuri espace ya Midanfa yo mu Rusenda
hoterwa rishingiye ku gitsina mu ikambi riragaragara cyane bo cyane novuga ko ku bitsina binyuranye aho usanga umubyeyi ashobora kubyara umwana w'umukobwa akaba yogirirwa nabi n'umugabo wiwe kuko yavyaye umwana w'umukobwa akarorero haraho byabaye muri village bo umupapa amaze kubyara asanga umwana yavyaye umukobwa yari yiteze ko ashobora kubyara umuhungu icyo giharamukubita amukubita ari mukabyeyi byeyi aragira ikibazo basamaze kugira icyo kibazo bya polisi barabikurikirana uwo muntu arafungwa rero iryo hohoterwa cyane keshi barakunze kurikora mu rugo buryo
ukuntu byabaye byarigeze kuba kumwige mumwe bamutora mu ipoli bamugiriye nabi buno rero bamugiriye nabi acatogwa n'abagabo babiri rero bano bakoze kibi sinzi ko aribo bakomye nduru bavuga katwi gato kugenda kwegera barabye basanzaho nyamukobwa ari basanga bamusize ibyatsi mu kanwa bamaze kumwonona umwana kugeza hagenda mu bitaro ibyo ni mu bintu mbega bizana ingorane mu ba mama buno rero baramuzanye ku bitaro bamaze kumusikana baramuvura ariko urumva nta mahoro afise
uretse iri hotera rishingiye ku gitsina Provisi Ntirandekura impunzi yo mu Rusenda yari muri aya mahugurwa itangaza ko inzira ikiri ndende ku babyeyi b'umunkambi yo mu Rusenda bagiye hotera abana bibyariye babaziza ubujura bityo bavuga yuko bagiye gushira imbaraga mu gukangurira impunzi ibijanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bagwanya ihohoterwa ijya ryo ryose
ihohoterwa ry'abana mu village mu nkambi tubamo ya Rusenda abana usanga baturigwa intoki ibiganza bagasanga umwana akakubaguka kubitwa kasaba bamusinzi kajubuzima kuburyo yugusanga umwana nimba ashobora gutanga ijana cyangwa akora misafuri agatora nk'urudagara rumwe umubyeyi aho nyaho nyene gacamufatiraho umwana akamukubita akafata uko gashya muziko gusa n'ibitembe bazi n'ikigongo cyinshi cyane mugihe tuba turishaje no kusekiriza gateka kabana mu nkambi cyo kintu tagikorera ko cyane gose gutanga amaraporo menshi tugakora amasensibilizasi kuko umwe wese akugiye cyo gikorwa cyo guhohotera umwana gateka ku mwana agafungwa maze bakamucamandi
haraba bamaze kuba bafungwa kubera guhohotera abana babo
mboneza cyane turamufise akarorero umama byashikiye agatorera umwana yatwa amafaranga 500 icyo gihe yaraje kuri police baramufunga chef d'antenne we nyene no bagiye kugirene gutanga intervention baramurebya ko yafise undi mwana ku mugongo maze uwo mwana aho hote ya truth ukuboko bara turamushaka kwa muganga baramwitaho umwana baramuvura arakira ikintu cyo kumarira abarundi bene wacu nuko tujye gukora amasensibilisation menshi ku bwinshi kugira ngo tubasigurire kudaguma bahohotera izina kiremwa muntu yuko bamusinziza agateka kiwe n'ubuzima bwiwe kugira umuntu wese ari mu nkambi abitaho yumve ko kije ikaziriza guhohotera agateka kazina muntu
ndabazaniye Zera nawe ni umubyeyi wo mu nkambi yo mu Rusenda wari witabiriye amahugurwa aradubwira uburyo agiye gufasha abandi babyeyi bo muri inkambi muri gahunda yo kugwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rigenda rigira ingaruka ku gitsina gore
ngiye kubigisha imyifato ukuntu bakwiye kwifata kugira ngo umuntu w'umugore agire indero dufate ukuntu umumama iyo yifashe neza agira indero kandi akagira agaciro ariko iyo atifashe neza nta gaciro aronga ashobora guhura n'ingorane zishobora kuzimiza ubugingo bwiwe imbere y'igihe
Aristide Burakari inzobere mu burenganzira bw'ikiremwa muntu wari umwarimu mukuru muri aya mahugurwa akaba yasabye abitabiriye amahugurwa kubumenyi bayavanyemo babukoresha neza bakora itohoza ryimbitse ku bantu bagenda bahohoterwa hanyuma bakihutira kubashikiriza inzego zishinzwe gukurikirana ababa bahohotewe inzego zirimo ibitaro n'igipolisi ishyirahamwe rya SVH ribinyujije mu mushinga gise tujenge pamoja rikaba rimaze guhugura impunzi n'abaturage b'abakongomani bazakiriye bijanye n'imibanire myiza ndetse n'inyigisho ku burenganzira bw'impunzi n'ikiremwa muntu Vedasengabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara kivu y'amajyepfo
urakoze Vedaste kuri iyo nkuru gushika mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'2015 ishami rya ONU ryitaho abana UNICEF n'abafatanya bikorwa baharura imiliyoni hafi 140 z'abana bashigwa mu murwi w'imfuvyi abo barimwo ababuze umuvyeyi umwe canke bose imiliyoni 15 n'ibihumbi 100 muri bo babuze abavyeyi bombi abenshi muri zo mfuvyi baregwa kwa basekuru abandi babana n'abandi bantu bo mu muryango kenshi usanga abo babarera nabo ubwabo batishoboye amahirwe nuko hari amashyirahamwe y'abagira neza abafasha kugira abo bana babashe kubaho ubuzima nk'ubw'abandi bafise abavyeyi uyu munsi mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Eugene Mukankusi yatumiye umwe mu bayobozi b'umwe muri aya mashyirahamwe ni umwigeme Yvonne Nijimbere umuyobozi w'ishyirahamwe ryitwa Biracashoboka ryishinze gufasha abapfakazi n'impfuvyi mu Burundi Nijimbere atangura asobanura impamvu bahisemo kwita iryo shyirahamwe ryabo gutyo
muri iryo dini bwaryo murumva ko hasanzwe harimo ubutumwa urumvise wese arumva ko ari ritanga ibyizigiro twabonye mu mibereho yacu mu kibano cacu twagiye tubana n'impfuvyi hari abo twagenda twigana hari abo tugenda tubana umuntu akagenda araba ubuzima izo mpfuvyi zibayemo si zose bien sûr kuko kubera hari habo usanga nk'uko mwariko murabivuga hari habo musanga bafise abo ba onke abo abagenda barabafasha ariko rero n'izindi zibayeho mu buzima bubabaje cane mbere hakagira n'igihe umuntu yibaza ati mbega ejo hanje hariho ejo harashoboka ugasanga umuntu abayeho atavyizigiro vy'ejo umuntu abayeho yihebuye ugupfa no kubaho kuri we bikaba bisa niho rero twiyumviriye iri jambo canke ubutumwa buri muri ino jambo rivuga ngo biracashoboka kugira ngo umuntu yumve ko bigikunda biracashoboka biracakunda ko umuntu abaho yacakunda ko ubuzima bubandanya kandi ubuzima bushoboka niyo havuye iryo zina biracashoboka
nk'uko mubivuga rero ni ugutera intege izo mfubyi ndetse n'abapfakazi kuko mufite umugambi na wo wo kubafasha ishyirahamwe biracyashoboka rikorera mu bice byose by'u Burundi
ishyirahamwe biracashoboka bifite imigambi y'ukorera mu bice byose by'u Burundi mu ntara zose by'u Burundi ariko ntibirashika hose kuko ntavuka bimwe ngo yuzure ingobyi turamaze igihe dutanguye turamaze umwaka dutanguye umwaka urenga kw'amezi abiri ariko turamaze gushika mu ntara zishika zine arizo umwaro muramvya Kayanza na Bujumbura ariko dufite imigambi yo kudoshika mu gihugu cyose kuko amategeko arabitwemerera.
Ye nibande se babafasha mu ruwibyo bikorwa byanyu muri abo murimo gufasha muri iki gihe nibande batera inkunga
ego twebwe gushikiza kenyende kubera je nashowe nagiye hamwe n'abandi bafite icyumviro nk'ico nari mfite cuguha ibyizigiro abo bantu babayeho batabona ejo batabona kazoza dusanga turashoboye kuba umwe babiri batatu dusanga turashoboye gushika batanu niho twaca tuvuga tuti muri bike dufite byoshoboka kandi dusanga na twebwe jewe naho mboneka ari jewe ndafise abagenzi kumbure ico cyumviro kitajemo ariko ndakibahaye bakacumva wari wese akagenda arafata inshuti ziwe abagenzi ushobora gutahura uwo mugambi dufise hanyuma wari wese agatanga icyo ashoboye kuronka kuko babiri basumba umwe tukaca dusanga turashoboye kugira icyo dukoze kuri abo bana kuri izo mfubyi ndetse no kuri abo bapfakazi nabo nyine.
None abo izo mfubyi abo bana b'imfubyi mubafasha gute?
Abo bana b'imfubyi twebwe twarazi tuti mbega ni iki umuntu yofasha umwana umwana ntakeneye imigambi y'iterambere kuri we umwana ntakeneye ivyo mubwira ngo kora urudanza zatanga kora ikiniki kugira ngo ushobore kugaburira abo muvukana oya ariko umwana ntukeneye gutegura akazoza kiwe agategura ejo kiwe imigambi rero twatufitiye abo bana niyo yo kubigisha kugira ngo nabo ejo canke hirya ejo nabo bashobore kuba bigenga barashitse mu buzima kuko nta wundi mugambi ukomeye cyane ku mwana atari uko umufata ukuboko umuntu akamuha ikaramu akamuhikaye hanyuma akigishwa nk'abandi bana kuko tuba turi ko tubaha ibyo byizigiro ko ejo bishoboka ko nawe ashika mu buzima nicyo dufasha abo bana
mubaha ibikoresho byo mu ishuri amakaye n'ibindi mubarihira n'amafaranga y'ishuri
ego abo tubisho abo bishobote nkuko nababwiye ntiramara igihe kinini cyane ariko mu mwaka weze twarabigerageje cyane kandi byarashobotse abo twari twihaye ko ihangiro bo mu ntara zariza yari intara ya Mwaro na Muramvya niho twari tugitangura twarashoboye kubaha ibikoresho by'ishuri turabaha amakaye turabaha uwari wese ayakeneye turabaha kuko tuca dukora n'abigisha babo tukagenda tugashika tukaraba mbega umwana akoresha amakaye angana gute kuko n'inyuma yaho turabandanya kuraba uburyo umwana ari karatera imbere turabe ko naho twayamuhaye ugatacyi aja kuyagurisha hama tukabaha icyo gihe kuko twari twashoboye kuronka inshuti n'abagenzi bari baduterereye twashoboye kubagurira ibirato amakambambiri turashobora kubagurira amasakoshi kugira ngo nyamakaye yatubahaye ejobundi kagwa ntanyagirwe cyangwa ntayatane muhira imbeba ngo ziyarye donc tubaha aho bashobora kuyabika yego n'amaminerval kuri bamwe bari basanzwe bayatanga turayabarihira reka ndetse hariho n'umwe muri abo turi ko turarihira minerval muri universite yari amaze imyaka ibiri lettres modernes mugabo atashoboye kubandanya kaminuza kuko ntiyatoye exeta hanyuma ko kunataronse uburenganzira bwo kuja muri kaminuza y'u Burundi acaricara iyo myaka ibiri nawe yari imfubyi nta papa wiwe yari afite nta mama wiwe yari afite twebwe ca tumuronka adusanga aza aradandaza ibitoki aza guca ingero arima kugira ngo ashobore kwigisha mutoyi wiwe yari mu w'icumi na kabiri twebwe rero tukabashyira uwo mutoyi wiwe ari mu w'icumi na kabiri ariko nawe nyene tuca dutangura kurondera ingene yoza kwiga hama biteze birashoboka ku nguvu zabo turi kumwe ko ari batanu hama nabo n'inshuti n'abagenzi tugenda turaterereza birashoboka ko yiga uyu munsi yiga universite
nka zimwe mu ngorane muhura nazo muri icyo gikorwa mwiyemeje cyo gufasha abapfakazi n'abana b'imfubyi ingorane z'ingutu mubona muri kino gihe n'izihe
ingorane nyamukuru tugenda turahura nazo mbere na mbere dusanga ari menshi cyane bari mu bo twari twifuza gufasha kuko tuvuze imfubyi nyinshi cyane tubucikaza tuvuga ngo imfubyi ziri nyuma y'izindi tugasanga n'iki dushobora kuba kuzishobora zose kuzifasha ariko aho tutari ko turashika nabo pfakazi twebwe twabafashe mu kubera yuko twasanze tudashobora gufasha umwana tudafashije nyina wiwe munyemereye nkamera nk'usubira inyuma gatoyi icyo gihe dutanga ibikoresho by'ishuri twarabitanze turaraba neza ko batoza ku ishuri dusanga nibyo ariko inyuma y'amezi abiri ndagenda kugira enquete ku mashuri biga ko ruguru hama tasanga abo bana batonda gake mu ndwi batonda nka gatatu mu minsi itanu hanyuma ntibibaza icyo kibazo nongera ndakibaza abigisha babigisha kuko ngurana na cyane nabo barezi babo nibo baba bari kumwe hama tasanga igituma basiba kenshi aba mama babo iyo baronse nk'ahantu baja guca ingero bacingero barima bakabanga umurima bacinga umurime hama inyuma wa umara mu minsi itatu ndoshanda guhemba umubyeyi akacara bati hako ndari minsi itatu nafunguye akaca asibye aba bana ku ishuri ati nimuze mumfashe kuharima uyu munsi turare tuhahejeje hanyuma bashoboye kuduhemba uyu munsi turare dufunguye ukadusanga umwana agiye abaye ni ngombwa ko asiba kuko n'ubundi naho yotonga tondanya inzara akaca siba agafasha nyina gukora icyo gikorwa kugira ngo ejo se gutonda afungure niho rero umuntu yatwavuze tuti ni ngombwa tugire ingufu cyane ku babyeyi kuko benshi barafasha bagira neza benshi barafasha.
Turimo kuganira n'umwari Yvonne Nizimbere aratuganira ku ishyirahamwe hayoboye ryitwa Biracyashoboka rifasha imfubyi n'abapfakazi mu Burundi. Nagira ngo noneho duhe umwanya abakunzi b'ijwi rya Amerika tubanze twakire Irankunda
Gilbert. Bo ni kuri mbanje gushimira umutumire kuko urumva ko uko yakazi bakora byo bakora ni ibintu byo gushimira kandi byo kubankoraza byatemewe twabyatumye kuri mukombere byako niho waciye hanyuma ndavuze ikibazo rushaka kuri tubiri ni gute tugerageje kurahaba urumva mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuraba abana b'imfubyi bahari ni kuri ni benshi cyane ariko ugiye kubamo abana benshi nari ngaha mu gihugu cyacu nk'abana ushobora kubona usanga mafite ababyeyi umwe gasanga sese wiwe umwe ugasanga afite mama wiwe ariko tugiye kuraba nk'abantu usanga bafite nka papa wabo nk'ubu urashobora gusanga nk'umwana afite umubyeyi ari wese agasanga azanye undi mugore n'icyo gihe urumva sinzi wowe abo bana bashobora kuba babafasha iki ni ikihe kintu bagira ko bashobora gusanga nk'uwo mugore wa kabiri ise azanye ashobora kumuturubika bakamufata nabi nk'umbure ngo baturaganye ubuzima ni bwiza ati ni ikihe kintu nk'abana bateganya kuba bakorera
aho mwavuze muti mbega none aba imfubyi ibuze idafise yabuze mama wiwe ariko ifise se amagaheza akazana uwundi mugore mbega muraheza mukamufasha mu buryo rusange imfubyi dufise ni zabuze papa wazo ariko kandi iyo tubonye n'umuntu nk'uyo imfubyi ibuze ifise papa wiwe hanyuma igaheza ikabaho ubuzima bwo guturubikwa canke umwana akabura iby'umwana akenera no kuja ku ishuri no gufungurirwa no kuvuzwa yagwaye iyo iyo amakankayo oya habaye turaheza tukagikora ariko mu gushikiza isaha abo dufise benshi nabo oye babuze ababyeyi ba papa wabo. Kuri iki cya kabiri yavuga ati mbe hariho abasosiyasiyo bagenda kugira ngo umuntu ashobore kubamwo kwinjiramwo agatanga udufaranga icyo wenda cishura umwanya muto cyane twebwe ishyirahamwe ryacu nta na cumi rimwe usabwa kugira ngo winjire kukubera twebwe tuvuga tuti dukwakiriye atabyizigiro by'ejo ufise dukwakiriye n'ukurya biri ko birakugora two gusaba amafaranga gute ahubwo tuje kugira ngo tugufate ukuboko
twakire na Fidele turagira Yezu
bo bwa mbere nagenda ngirinda mukeze kwe kwigiye cyamwe biracyashoboka bashinze hanyuma nongera ndamuhimiriza na cyane cyane kubandanya afasha abana benshi b'imfubyi na cyane cyane bitiga kaminuza kuko numvise mu ntango yavuze ko ari umwe barihiye akiga universite y'u Burundi babandanye benshi na cyane cyane babarihira ari benshi bagarukiza amashuri yabo mu nzira kubera kubura ubuke nagira na mubaze ambwira icyicaro gikuru cyabaho giherereye
icyicaro cyacu kiri mu Irohero ahi Bujumbura aveni Mugamba kuri nimero ya mbere Rohero aveni Mugamba nimero 1 kandi karibu
Amakuru rero twatubafitiye kuri isahani yagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubatumiye kubandanya mutwumviza mu bindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.